muri kumwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubu Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ndi kumwe na Fidèle Niyongabo, mugenzi uyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu, mwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere k'ibiyaga binini, turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku makuru iyo mu karere k'ibiyaga binini. Mu gitondo cyeje ku munsi wa gatanu, ingabo z'umuryango wa Afrika zishinzwe kubungabunga umutekano zaratewe muri Somalia. Ni mu gihe i Kampala muri Uganda hari hakoraniye inama y'abahagarariye ibihugu bifise ingabo zarungitswe mu gikorwa cy'amahoro muri Somalia. Muri iyo nama, Burundi bwari buhagarariwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo gitero n'ibyavuye muri iyo nama.
Rero uno munsi twabuze abasirikare na kanya ko tubone ko gusaba guhuza imiryango yabuze mbere no guhuza igihugu cyacu cy'u Burundi.
Murashaka kutubwira itiri cy'abasirikare baguye muri icyo gitero?
Kuva gushika uno munsi aha turi twebwe, batubwira ko hamaze gushikana abasirikare batanu ku mutego wari wabaye. Tukaba batubwiye ko ari abantu bashika 20 bagize ingorane, mugabo ubu batubwiye abasirikare batanu bashoboye kwitaba Imana. Twari duhujije umuryango w'abasirikare babuze, tugahuza n'igihugu cyose cy'u Burundi. Bazaye ko se Barundi aronka akanya kugira ngo abahuze muri rusange atangorane.
Icyo gitero cyari cyabereye hehe?
Cyabereye muri Somalia. Amumegeza ko ingabo z'u Burundi zari zigiye imiryango aho bacumbise, hanyuma baraterwa, bagira imitego, imidugo barimo, imidugo yononekaye.
Muri iki gihe mungize iyo nama, hari ibibazo bihambaye cyane rwose, eka n'amakenga ku byerekeye umutekano, cyane cyane ku byerekeye igitigiri cy'abasirikare bake igihugu cya Somalia, eka n'umugambi abasirikare ibihugu byatanze abo basirikare bishobora kuba bifise wo kuva muri icyo gikorwa. Hari murashaka kutubwira amajambo make ingingo mwapfundise kuri ibyo bibazo byose?
Yego, nk'uko bivuze naronse amahirwe y'ubuseruka mugihugu cyacu Burundi, Petero Nkurunziza, muri nama y'abakuru b'ibihugu bafise ingabo muri Somalia. Iyo nama igikorwa nyamukuru cyari uko hariho ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano ya Nations Unies. Iyo nama ikaba yafashe ingingo y'uko twogabanya ibitigiri by'abasoda bari muri Somalia, tukagabanya mbere igihumbi ku mwaka. Mu mwaka uheze igihumbi twaragabanije, mugabo uno munsi twaraje dusanga yuko tugiye turagabanya, ugasanga hacaza ibitero mbere Al-Shabab ikaza aho ingabo zacu zahavuye, cyangwa ugasanga n'izo ngabo zigiye mu ruhagarara kuko Al-Shabab ishiza kudutera kuko ntituba dufise abasirikare bakwiye. Muri iyo nama rero twaciye nino ibyo bibazo n'ingene dushobora kuronka abagira neza batanga uburyo. Twasanze ibihugu bya Afurika dufite ingabo hariya hose ko tusubira kwemera yuko haboneka, basaba yuko tusubira kugabanya ingabo kuko kuba ari kuturoha, kuba ari ugushaka kuduhonya. Nicyo gituma twavuze yuko iyo ngingo ya Nations Unies twoba turayibangiriye, kuko iyo ngingo n'ingingo ya 43 na 72 twoba turayibangiriye. Kandi tugasaba yuko abagenzi inshuti bafasha ikigo cya Misombo gukorwa ubushoboka bwose kugira ngo uburyo buboneke mbere ingabo zigakwira uko iryo shami onijya ryabisabye 2022.
Mu gihe mutogabanya icyo gitiri cy'abasirikare nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ribisaba, byogenda gute abasirikare mwubaha agahembo kavuye he?
Twumvikanye yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ariko rirakora ibishoboka byose kugira ngo uburyo buboneke kugira ngo izo ngabo zironke zishobore gukora. Hanyuma twasabye yuko mbere y'iryo shyirahamwe rya buraya cyangwa babafasha yuko twogira icyo bita plan ya transition, umugambi w'ifata kibanza ingene abasirikare bo muri Amisomo bokora mu kiringo. Ariko harategurwa ingabo za Somalia zizoshobora gusimbura izo ngabo za Amisomo.
Muravye ko nto ibintu byifashe muri iki gihe, umugambi ukuba abasirikare bose bava muri ibyo bihugu biko birafasha mugambi kugarukana amahoro boba batahutse mu 2020 murabona ivyo bintu ari ibintu bishoboka
uko tubona umunsi mukuru w'icyasumara cyuko mu myaka ibiri yo bamaze kugira nka brigade imwe ni kuvuga yuko ntibara turagira yuko abasudani bose bavayo iyo brigade imwe ni kuraba yuko izoba ishoboye gukora kuko turamaze kubona yuko aho izo ngabo za Somalia turiko turigisha cyane garonse uburyo ugasanga uburyo bwahawe baca babuha abahasi mu gutera ingabo za mission nicyo bituma rero twavuze amakenga tukavuga tuti nibyo turabyemeye mugabo twebwe muri Somalia ntidushobora kuhava ibihugu bya Nyafurika twagiye gufasha bene bacu b'Abanyafurika ntidushobora kuhasiga umwasi tuzitiza kuhasiga tubona yuko umwasi adashobora kuhagaruka
Gaston Sidimo icegera cambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane ngo se ku kanyamwa hayi radio ijwi y'Amerika.
Mubandanya kumviriza radio ijwi y'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda inyuma yuko hamaze iminsi humvikana umugambi w'ukuziririza abagurisha ibirayi bidaciye mu makoperative abigenewe. Muri iki gihe umugambi ugeze no kubagurisha amata muri ubwo buryo. Mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Useruko abayobozi b'amasekitori ya Gishari na Munyiginya bo muri ako karere batanguye umugambi wo kuziririza abagurisha amata bidaciye mu makoperative ashinzwe ico gikorwa ibi biri mu mugambi wo kongereza umwimbu w'aborozi bishyize hamwe mu makoperative ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
turi mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba nasuye koperative ikusanya amata yo mu mirenge ya Munyiginya ndetse na Gishari iyi koperative igizwe n'aborozi 90 imaze imyaka 5 ikora ariko kugeza ubu abanyamuryango batangaza ko nta nyungu barabona kuko abitwa bamamye bagenda bagura amata ku ruhande babateje igihombo
ikusanyizo nk'iri iyo tubaze dusanga dushobora kunguka ariko twamaze kugira umukamo uri hejuru ubu rero twari dufite ikibazo cy'abamamyi bamamaga amata hirya no hino mu mirenge abamamyi usanga bayagenda bakazengurutsa hirya no hino mu baturage cyangwa se muri za bikonje mu bacuruza nyine ugasanga rero bo bari hejuru ko nta kibazo tuvuga nk'iyo umuntu wamuhereye 250 nta gihombo baba bafite ndetse usanga bica amakusanyirizo imbaraga kuko handi twagombaga kujya gucuruza ayo mata umumamyi we yahagejeje ndetse kandi yahageza nta buziranenge afite
kandi umuturage we azayahama umumamyi kuko umumamyi niwe umuha menshi
n'ubundi umuturage ntabwo yumva ikusanyirizo nk'uko yumva umumamyi yishyuriraho naho ikusanyirizo tuzategereza igihe Inyange bazishyurira.
Aborozi bibumbiye muri koperative ifite ikusanyirizo mu karere ka Rwamagana bavuga ko mu gace kabo haboneka inka nyinshi ku buryo bashinze koperative bizera kujya babona litiro zigera ku 270 ku munsi ariko kugeza ubu ntibararenza litiro 900 ku munsi. Aborozi bagaragaza ko amata menshi ajyanwa n'abamamyi bayatembereza hirya no hino bikabaviramo guhura n'igihombo.
Twabonaga nka litiro hagati ya 400 na 500 ariko aho batangiye gushyira mu bikorwa tuzamutseho litiro 300 kandi na n'ubu ntabwo amata yose barayazana aha ngaha ariko ubona nibamara ku yose naza aha ngaha dushobora kuzabona nka litiro nko mu 2500
ni ukuvuga ngo kubigira mwatangire mwarimukiri mu gihombo kuko niba mwarubatse ikintu kigomba kwakira litiro 500 mukaba mutarageza no ku gihumbi muracyakorera mu gihombo
usanga igihombo cye n'ubundi iyo kibazwe turakibona uko twabiteguye rero usanga intego yarahushijwe iyo amata yamaze kuba makeya ubwo ni ukuvuga ngo iyo modoka twakodeshaga amafaranga tuyikodesheje n'ubundi ahora aramwe tuvuge niba tuyihaye 30,000 igatwara litiro 700 icyo gihe tuba twamaze kugwa mu gihombo
kimwe n'ibyagiye byumvikana mu bahinzi b'ibirayi bavuga ko bahombejwe no kubuza ubucuruzi umusaruro wabo uko babyumva ubwo inzego zibishinzwe zahagurukiraga guhagarika abamamyi ibindi nabyo bivugwa n'aborozi bajyaga bagurirwa n'abamamyi babwira Ijwi rya Amerika aborozi ko bajyaga bunguka iyo baguriwe n'abamamyi ko kubaca bigiye kubinjiza mu gihombo
niba ndemura nka litiro 5 ndemuye nka 4 ndabaraye litiro 20 naha nk'umwana nta kajerekani ka 5 ugende ugemure ubwo bakama nka litiro 5 z'amata ngo yarapfuye ubwo rero bituma mvuga ngo aho kugira ngo amata gumya gupfe gutyo kandi nizera ngo ubundi giye kuri gena njyaga mvuga yuko mfite amafaranga yonyine kuri wa muntu ngemurira noneho byarangira nkumva ngemuye nka 5 mbara amafaranga nkumva ngo yapfuye bituma nge nifatira umumamyo ku muhanda kuko mbere yo kubanza kugira ngo tumuhe amata arabanza akatwishyura.
Ababorozi bategekwa kugemura amata yabikusanyirizo, bavuga ko ibyo banenga ikusanyirizo biramutse bidakemutse bazemera bakajya banywa amata yabo aho kuyagurisha.
Bagiye kudutera igihombo rwose. Hari umukecuru twajya gatugemurana muri abo mamamye, ariko twaravuganye yuko kugira ngo tuyatware kuri dari wumve ngo yagarutse tuzajya tuyanywa. Nayanywa rero.
Ugiye kuyanywa?
Ngiye kuyanywa.
Iyo abakoperative icuruza amata baba borozi babagemurira bose bemeza ko bahura n'igihombo. Koperative ivuga ko mu gihe hazaba hakira abamamyi batwara umukamo mwinshi kurusha ikusanyirizo bazahora mu gihombo. Ibi bivugwa mu gihe aborozi nabo bemeza ko abamamyi aribo babagurira ku giciro cyiza kandi bakabishyura amafaranga yabo hatabayeho gutegereza. Inzego z'ubuyobozi zahagurukiye guca abamamyi mu borozi b'inka, zirasabwa no gufasha aborozi kugira ngo bajye bagemura amata yabo bishyurirwa igihe kandi ku giciro aborozi bavuga ko kitabahombye. Kugeza ubu umuturage ugemurira amata koperative ahabwa amafaranga 200 kuri litiro, koperative nayo ikayatangira amafaranga 240 ku ruganda. Iyi koperative icuruza amata ivuga ko kugeza ubu icyayivana mu gihombo ari uko abamamyi bacibwa burundu mu karere ka Rwamagana kandi uruganda bagemurira amata rukagerageza kubahera ku giciro cyiza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba.
Turabashimiye inshuti zacu mudahengeshanya gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze impunzi z'abarundi bayoboka umwigemeze biyangenda kumana aho bari muri Kamanyura, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bararahira bakarengwa ko batagenda bavuganye n'abakongomani kugira ngo barabingene cuka co baciza inyuma yaho abandi bagenzi babo biciwe mu mwaka waheze. Umugenzi wacu Vedaste Ngabo yarakubitiye kubaraba aratubwira uko vyifashe.
Mu gihe impunzi z'abarundi zikambitse Kamanyura zimaze igihe cy'amezi abiri zihagarikiwe imfasha nyo biribwa n'ubuvuzi zari sanswe zigenerwa na Hasel. Umuyobozi wa Monisco mu mujyi wa Bukavu bwana Freme Kone muri kino cumweru yari yatangije ibiganiro bizafasha impunzi z'abarundi kongera guturana n'abaturage b'abakongomani, ariko ibyo biganiro ntacu byatanze haba ku baturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi. Ndore ko izi impunzi zitangaza yuko zidashobora kujya mu biganiro zitarakemurirwa bimwe mu bibazo bizugarije. Uyu ni Francoise Ndayisenga userukira impunzi z'abarundi Kamanyola.
Baraje batubwira ko twoja ubiganiro byo kugira ngo turabe ko twosubiza hamwe n'abakongomani kugira dusubire kubana nabo nkuko byari mbere yuko batwica. Ariko sini nuko duseri kuri impunzi, ariko ni impunzi zose kuko twarazibajije ico zivyiyumvirako. Bavuga bati mbega uravye vyadushikiye, ni kihe cemezo dufise yuko nejo batazogaruka bakatwica? Ubu ko turi ngaha tanakimwe ariko baradufasha sukurondera kutwica n'ubundi kugira kwihoza kugira barabe ko twokwicwa n'inzara. Ibintu byacu batwaye ko batabigaruye, uwo mutima bafise kutwakira ubu nuwuhe? Kandi bakidufitiye ibintu bazi ko tubikeneye. Nibibazo byinshi rero bituma tudashobora kuja mu biganiro natwe batadutunganirije. Ehe raba nicasomborokeje iyo ntandaro yo kugira batwice, n'abantu bacu banyurujwe bagaca bafungwa bagombye gusubizwa i Burundi. Ubu n'iyi saha baracafunzwe atacho bazira, nibabanze babafungure tubabone ngaha, hama tuje kumvikana nabo tubona ko bagombye vy'ukuri ko tubana neza mu mahoro. Ikindi nacerega imitima y'abantu iracakomeretse. Raba ibimuga dufise ngaha, hari abagendera ku ubukinga, hari abakigendera ku mabekiye, hari abazobi bimuga burundu batazopfa basubiye kugira ubuzima busanzwe.
Ku ruhande rw'abaturage b'abakongomani batuye Kamanyura, nabo ntibakozwa ibyo biganiro bibahuza n'impunzi z'abarundi byari byatangijwe na Monisco y'i Bukavu. Ariko umuyobozi wa Societe Civile Kamanyura Madame Tubatunziye Beatrice avuga yuko bashobora kongera guturana n'impunzi ari uko muri ziriya mpunzi bavanyemo bakekwamo kuba bagwanya banyi karekeramo abasenga gusa
ingewezekana kama kati yabo banatosha bale benye banaonekana sawa
kwa aha agira ati byari kuzadushobokera kubana nabo bavanyemo ababandi babarimo kuko muri bo harimo ibice bibiri harimo abanyamasengesho bayoboka idini ryabo ariko bakavanamo bamwe bafite gahunda z'igisirikare bakabajyana handi kuko nibo dutinya cyane
bakisoda soda na esprit ya kisoda tunayofia sana.
Nyandwi Dionize ni umuvugizi ubizi impunzi zugarijwe n'inzara. Atakambira leta ya Kongo n'abandi bagira neza ko baba hafi kugira ngo babahe ubufasha bw'ibiribwa ndetse n'ubwisana mitima.
Amahanga turayahaye ikaze kubera ko ngaha hari akazi karenze urugero. Abantu ntibagira ibyo kurya, abantu ntibagira utuzu twasugumwe, abantu ntibagira ikibavura. None abo bantu hasigaye iki? Akazi ni kenshi, ibikorwa ni byinshi. Umwe wese kuca ashoboye guterera muri aba bantu bagomba batangire gupfa nk'isazi nk'ubunyege ubuyobozi akagica afashije.
Iyi gahunda yari yatangijwe na MONUSCO yo kuganiriza impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani mu rwego rwo gufasha izi mpunzi zikambitse kuri MONUSCO zugarijwe n'inzara kugira ngo zongere zisubire mu buzima zari zisanzwemo kamanyo nyora mbere yuko zikorega ubwicanyi bwabaye tariki ya 15 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017. Bedasengabo kubwijwe rya Amerika Kamanyola mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedasengabo urakenuye duce tuva Kamanyola dukubitire Arusha aho abanyarwanda bane bagirizwa ivyaha vya genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 bari bamaze igihe bapfungiwe muri Tanzania agiye kurangiriza ibihano vyabo mu gihugu cha Benin. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver Niyonkuru aradusigurira ibindi kuri ino nkuru.
Abanyarwanda bane bagirizwa ivyaha vyo nyabwoko yakorewe abatutsi muri 1994 batwaye mu gihugu cha Benin barimo General Auguste Bizimungu yahoze hari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mwaka w'2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 30 na Sentare idasanzwe yashiriweho u Rwanda TPR. Uwo mugabo w'imyaka 65 yafatiwe muri Angola mu mwaka w'2002 ajanwa gufungiwe Arusha ahari Sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'u Rwanda. Ubugira kabiri ni Gregoire Ndahimana yafatiwe muri Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu mwaka w'2009. Mu mwaka wa 2013 yakatiwe gufungwa imyaka 25. Uwo mugabo w'imyaka 66 yari burugumesitiri wa komine Kivumu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba ahiciwe abatutsi barenga 200,000 mu isengero rya Katolika ry'Inyange. Ubugira gatatu yajanywe muri Benin ni Karikte Nzabonimana. Uyu mugabo w'imyaka 65 y'amavuko Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u Rwanda TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'2012. Nzabonimana Karikte yahoze hari umushikiranganji w'ugwaruka mu gihe cy'abanyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 yafatiwe muri Tanzania mu mwaka w'2008. Ubugira kane ari wo wa nyuma mu bajanywe mu gihugu cya Benin Niri Defense Nizeyimana yari kapitene mu gisirikare cya kera cy'u Rwanda mu mwaka w'2012. Sentare ya TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Uwo mugabo w'imyaka 55 y'amavuka mu byo yagirijwe harimo ko ari we yategetse kwica umwamikazi Rosalia Gicanda yafatiwe mu gihugu cy'u Buganda mu mwaka w'2009. Igisata cy'ishami mpuzamakungu ONU cyashyizweho ngo kirangize imanza zasigajwe niyo Sentare TPR yabaciriye imanza kivuga ko bagiye mu gihugu cya Benin kurangirizayo ibihano baciriwe. Uko niko amasezerano yo Sentare avuga ko ibihugu bitandukanye bibwirizwa kwakira baciriwe imanza bakavya Arusha ahari bohero rya ONU. Mu mpera z'umwaka uheze abandi banyarwanda bane bakuwe muri iryo bohero maze bakigwa n'igihugu cya Senegal. Igihugu cha Benin ciyongereye kubindi bihugu nka Senegal na Mali byari bimaze kwakira abandi banyarwanda bagirizwa iho nyabwoko baja kurangiriza ibihano muri iryo bohero. Ubu hasigayeyo abandi banyarwanda babiri batararonka ibihugu bibakira. Abo nabo ni Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta mfata kibanza igihe cyo nyabwoko byakorewe abatutsi mu Rwanda yakatiwe gufungwa imyaka 30. Igisata cha ONU cyasubiriye Sentare TPR cyemeje ko kiriko kiritegurira vuba gusubiramo kuburanisha urubanza rwiwe rwose. Ubundi hasigaye n'uwahoze ari umushikiranganji w'iterambere ry'ingo Pauline Nyiramasuhuko yakatiwe gufungwa imyaka 47. yamara hari nabandi barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera bakibiyarusha nabo oni ivuga ko babwirizwa kuronka ibihugu bibakira ariko yaba ibihugu bibamwo imijyango yabo iburaya no muri Amerika canke ibindi byaranse kubakira abakware 11 baba mu nzimwe icunzwe na oni iyarusha nk'abanyeshuri bari mu ndaro bye Claveni inkuru iyarusha kubwijwe rya Amerika.
Karirimbo ni hari ukuntu ka King James twibaza yuko aho muri nawe no hari ukuntu mwatanguye ka weekend buke buke canke naho muri ko muri tegura guhava mu kajamwe tukibaza ko muri amarembe mu bihugu bitandukanye mutwumva muri mwo hari nko nk'abatwumva bari za Malawi hari abatwumva bari za Zimbabwe Mozambique Afrika yepfo igihugu cy'u Rwanda no Burundi hoho murumva yuko muri menshi muri ko muratwumva muhaherereye Ijwi rya Amerika tukabandanya ibiganiro tubafitiye muri kano kanya tubandaniriza ku mwanya wo kubatahiriza abanyu aho baherereye uwa mbere dufise akabiri Mahoro David Mahoro ikaze ku Ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane
murakomeye
yego na Mahoro mwe amakuru anga muri Amerika
nukuri atari ikintu gihava gihinduka mbona twazindutse amahoro hari umuyaga mwinshi cyane ariko ntaco bitwaye
Natwe arahoraga hakonje cyane ariko buharashyushye cyane.
Uherereye he Gadeve?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Havugwa amakinga ho mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Na mahoro turashima Imana urebye.
Mwijeje uduki.
Ibishyimbo n'ibigori ariko ubu ngubu hari n'igihe cyo kongera guhinga nanone bahinga ibijumba banateye insina gutyo gutyo.
Weekend nawe witeguriye gute ko umva King James wari kuravuga ngo hari ukuntu.
Twese bifatanye n'isi isanzwe ntabwo tukunze kubyizeza cyane. Cyari amahoro ashima Imana rwose.
Nuko rero mahoro duga ku ijambo utashe abufise ku mutima.
Yego murakoze cyane reka mbere na mbere mbanze nsuhuze Eje ni Mukankosi. Nawe kandi nyakiriye.
Urakoze cyane.
Bitansuhuze inshuti n'abavandimwe n'umuryango wanjye uri mu mujyi wa Kigali mukuru wanjye Ngirimana Marisela n'umuvandimwe Thomas bikanjye ubwanjye nsuhuze buke kabiri Jean Claude na Samuel na Sengiyumva bari mu nkambi njye mu nkambi ya Mahama nsuhuze uwa sejen nimituza nimiji mbere n'imiryango yabo nje muri Amerika nsuze Hategekimana Emmanuel na madamu we ndetse na Isaac umwana wabo
bose ukabifuriza ikuno munsi ga David
nizera ko ari amahoro nabo mbifuriza kugira weekend nziza kandi bifuriza amahoro y'Imana kugira ngo abakomeze
urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda abo muri kumwe aho herereye muti turabafise ku mutima
yego murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye ariko reka nsuze abantu bari mu nkambi ya Kizeba nabo bagubwe neza kandi bakomeze rwose bihangane
nta nkeka ko bariko baratwumva nabo nyene
yego
urakoze cyane gose
Murakoze namwe aho ngaho ku ijwi rya Amerika ndetse na Fatima ari maskarara agubwe neza
urakoze cyane rwose ubutumwa turaza kuwushikana
yego murakoze
ku murongo wa kabiri hariho Philippe Minani Philippe ikaze ku ijwi rya Amerika Filippo Philippe ikaze ku ijwi rya Amerika numva ka telefone katari ko karadukundira sinzi bibaye ariko nta kibazo ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya tubatahiriza abanyu aho baherereye twongera tubashiramo uturimbo dutandukanye kugira ngo mushobore kugira weekend nziza karirimbo ni hari ukuntu ka King James
ngahora nisekera kubera
Macbili ya Bero muhinga bw'ivyu mango Filipo aragarutse Filipo ikadze Filipo
ego ndabumva
twari twabuze ku murongo wa telefone amahoro Filipo
namahoro kwere namahoro
uhiriye amajahe
Jende mungambi ya Induta mwe Tanzania
Mikambi ya Induta Tanzania Havugwa makinga huu mikambi ya Induta Tanzania
Asa mungambi ya Induta Tanzania na mahoro Tulatewe kereze kwe na mahoro njine hivu hongi
Uhama zige kinga na guti
Asa nda mazengi kinga na munga kana mezi kwe juru
Wa mungambi na uu guta huu kwa ugeze
urabandanya n'aso cyo kwitegura kugango gutaho
Nuko Philip ugashaka kuno munsi jugi America ari gukumbuza abande
na cyane nayo kugira nkumbuza bari mu Burundi ahantu mu ntara ya Rumonge ntara fashe
niyo wahunze ujuva
eto hariho umubyeyi wanze
Nduga ku ijambo Philip Aha, itelefoni ya Filipo ndumva ifise kibazo ariko ntacu. Ijugi America Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Akaririmbo nako kakurikiye ni Kora ka Anlison Vestine rero n'umukobwa murundi kazi aririmba akongera kandika indirimbo araziyandikira akongera kazi ririmba. Muri kano kanya ari mu gihugu c'Ubushinwa turaza kumwakira mu kiganiro muri sanga igihe c'isaha 10. Ico gihe tuzoba turiko turagaruka ku turimbo twe dutandukanye na cane cane kuri gashasha heruka gusohora kitwa Sitasumbuka tena ni nka sinzongera kwibabariza ubusa sinzongera guhangayikira ubusa araza gusigura igituma ko karirimbo yaragashize ahabona muze kuba hagufi ya maradio yanyu saa 10 mu kiganiro muri sanga kano nikora Tufse kandi na Obed, ikaze kujugi Amerika.
Murakoze.
Uhererehega Obed.
Ndi mu Rwanda mu nkambi ya Mahama.
Mu Rwanda mu kambi ya Mahama kandi kazina kawe. Nimba ta kibazo bigutera.
Manirakiza Obed.
Manirakiza Obed. Aho mu kambi ya Mahama havugwa makega Obed.
Mu kambi ya Mahama kayisa nta kibazo unari bikabisa nakavura kamwe karago. Sisi kibazo kimwe gusa niyo dufise twabuze imwe cyane gose baramaze nazo baduhaye muri hadra
kubera ko habaye ikibazo nyabaki
atubwiye mu mizo arabuze ubu nyine anatiya urakuja gutasha mu Kagera ibintu zenye ibize bitwa bikorogota
hama mugaca muteka gute
anatikanisha nyine ibyo bikorogoto kandi ubu n'imvura igwa rero zabigoye kujya zabigoye cyane
ariko ibifungurwa byo birakwiye
ifungurwa nyene baratugabanije ariko tumaze kubimenyera natwe nyine twahise tugabanya ibyo twahora tujya
Oya n'uguca mwihangana nta kundi ubuzima uno munsi burakunda ejo bukanka ariko igikuru burya nta buhinga n'uguca umuntu amenya ko ari uko nyene hamakaba bumwo gucyo uko buri yabona dukagashima yabona byinshi bikabuko nyene
Kaisa murakoze kuduhumuriza
Murakoze cyane duga ku ijambo Robede utasha ufise ku mutima
Okay nagira manuke ikirundo mu Burundi nyene nta mu Burundi munara kirundo komine bugabira ku musozi wa Rubuga nta chef papa na mama nabo tuvukana bikusenge Everine sishimire sifa nyumba badisara Rusi sifa naniyo nizeye Janete murakoze
Anlison Vestine rero yaduhaye uruhusha rwo guhava dushira ko kanuka video kiwe aka video kino ndirimbo kora kuri Facebook yacu muraza kohaja VOA radio yacu kugira ngo mushobore kukaraba mukurindira ko tuza kumakira mu kiganiro muri sanga saa 10 Wanyuma dufise ni Leo Fargo ku murongo Leo Fargo ikaze kujugi Amerika
mwaramutse neza kwijwi rya Amerika hamwe n'abanywanyi bariko barumviriza ijwi rya Amerika.
Turakomeye utuduga kwijambo masogonda make cyane gose utashe.
Ego murakoze cyane nashaka ntashe abantu bose b'abarundi bari mu nkambi ya Nduta n'abari ngahe Mahama ika n'abandi baba barahungiyeyo cyane cyane ntashe cyane ubo bita bizinda by'Ijamari avuka muri komine Mabanda.
Urakoze cyane gose.
Ndamubwira ati mukomere cyane.
Urakoze Leo Fargo nino kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mwatwumva mwakoze Diane nahazwe twari kumwe kuri micro. Ingenieur Joe yashize amaje hamwe na Macbilia Bero yari muhinga bw'ivyuma twemi tukabifuriza kuranigwa mu banyu no mu vyanyu. Turaza kongera saa 10 mu kiganiro muri sanga za kwandi kumwe n'umufasoni canke umwigeme Vestine Anlison muri ko murumva mu karirimbo kiwe ikora.
Ababandanya kudutega matwi mu mwanya mutoyi igihe cy'isaha 12 muratega matwi ikiganiro cy'umuziki bashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri isaha.